abarundi benshi ntibajyohewe ku bintu byabaye uno munsi, bose bavuye bashavuye, ariko bagaca bavuga yuko byose babita kuri entraîneur Olivier Niyongeko Mbola alias Mutombola. Ariko kuri jewe nje mbona ko ari bisanzwe, kuko n'ubwa mbere Uburundi bushika muri iyo nkino ya phase finale de la CAN, mbona ko Uburundi bwateye imbere ku mupira w'amaguru, urabona ko bazi gukina naho batatsinze n'igori na rimwe muri iyo mikino mitatu.
Ubwanyu muri rusange ni ikihe kitagenze neza?
Ikintu kitagenze neza hariho imbere n'abasatirizi dufise, nicyo gituma ubona yuko ntitutsinda. Icyo ni ikintu kimwe nabonye, hanyuma no hagati mbona ko badakina neza ingene bateza gukina. Ariko hariho umunsi bakina na Madagascar muri deuxième partie, nje mbona ko abarundi bakinye neza kandi bari gutsinda. Ariko no munsi naho bitashoboka, ingorane yaje nuko batanguye minota 11 ugiye mu defenseur aronka carton rouge. Kuri jewe ni namba ni ku mpira uno munsi bitatumye, ariko wabona ko bafite ishaka, ariko wabona ko gine ibarusha gatoyi, kuko bo bari compact, ukabona ko bashaka gutsinda. Bari gutsinda ni cya gatatu nuko nyene kidashotse. Ariko ikindi nanje ndavuga n'umugardien w'iwacu w'Uburundi arazi gufata, urabona yuko inkino twakinye ari we yakinye gusa. Mu rusange nje mbona kubona Uburundi uri parmi les 24 nations zigenda muri phase finale ni vyiza cyane. Ejo nahiye ejo nje nibaza ko Uburundi ushobora kumenyera ugasanga turashitse muri huitieme finale cyane tukabandanya. Ni intambwe nziza naho uno munsi tutatsi.
Nikihe ubona kigwa bokuramwe ngo arikura bivuga muri make, kihe bofatira ko mu gutera abaje imbere mu mahiganwa yimirije bakazoba bakuyemwo ikigwa mu ihiganwa nkiri?
Kuri jewe ifuko abakinyi bamenyerana, abarundi urabona ko bafise amatalent, abantu bazi gukina umupira bashobora guteza imbere iki gihugu mu mupira w'amaguru. Ariko ntibabonana kenshi, ni gake bakina hamwe kugira ngo n'ibindi bihugu kugira ngo bimenyereze neza cyane. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nje nibaza ko hoba abantreneri babizi cyane, naho niyumbye ko abizi yaravyigiye mu Budagi n'ahandi. Nje mbona ko hoza abantu ba kera bakamufasha kugira ngo arabe ingene abakinyi b'u Burundi hotera imbere. Ibyo bibiri biriho nje mbona ko bubashobora guca u Burundi bugenda imbere bugatera imbere mu mupira w'amaguru.
Muri make cyane mu kurangiza, gushika ubu mu nkino ziriko ziraba muri iryo higanwa, n'uwuhe mugwi watangaje?
Wantangaje ni Madagascar. None umunsi wayibonye ngira ngo batsinze uno munsi Madagascar, ariko bavuga ngo ni petite equipe, ariko biraboneka yuko Madagascar ishobora kugenda imbere. Naho Cameroon na Nigeria mbona ko nabo bashobora gutwara iki gikombe. Kuri jewe rero nje mbona hariho imigwi ibizi cyane nka Egypte, nka Algerie. Nje mbona ko igikombe gishobora kugenda mu Barabu, naho hariho imigwi y'Abanyafurika nka Nigeria na Cameroon bashobora nabo kukwibaza yuko icyo gikombe bashobora kugitwara.
Murakoze. Yari Christophe Nkurunziza, umumenyeshamakuru w'inkino, ariko tuvugana ku vyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika, aho Burundi bwakuyemwo akarenge, yabutsinzwe incuro zitatu atanikitsinura kimwe bwinjije. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe.